Turabe kugicapu cha 14. Gihe Yesu yari ngaha muri iyi si, yigisha abantu akoresheje imigani. Umunsi umwe abiganira inkuru y'umuntu umwe yari umutunzi cyane, akaba yari afise abahungu babiri, maze mutoya agasaba umugabane wiwe kugira ngo yigire. Naho kumbure batabitubwira neza, bashobora kuba baramaze umwanya utari muto baharira. Mugabo mu nyuma se w'abana yahavuye yemerera uwo mutoya amuha umugabane wiwe. Wa muhungu mutoya yaciye afata itunga ryiwe ryose yigira mu kindi gihugu cya kure, araronka abagenzi, atangura kwaya amahera yiwe ayakoresha nabi kugeza amaze kumuherako. Mu nyuma yaho rero amahera amaze kumuherako, haciye hatera ikigoyi arafutana. Abagenzi yahorana bose baramuvako, ntiyari muhira, nta nshuti yari afise, aca atangura gufutana amerwa nabi. Yari mu ngorane zikomeye. Abisirayeli mu migenzo yabo ntibashobora kurya ingurube, ni nacyo gituma batana zitunga kuko cyari kizira kuri bo. Ariko uyu muhungu wewe nta kundi yari akwiye kubigira, yaciye aja kurondera aharagira ingurube. Inzara yaramwishe rwose kugeza aho yipfuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, kuko nta washobora kumuha ibyo kurya. Mu nyuma atangura kwibaza ati, abashumba bari mu nzu kwa data ni benshi cyane, kandi bobo bararonka ibyo barya bagasigaza, nanje inzara iri kuranyicira ngaha. Ati, ubu rero ngiye guhaguruka ngende muhira mbarire data, nti nacumuye kuyo mu ijuru no kuri wewe nyene. Nzogenda ndamubwire ko bitambereye yuko nitwa umwana wiwe, ndamusabe apfume angira umushumba wiwe. Nuko acarahaguruka abigenza atyo. Mugenzi wanje, mbega nawe wo bumeze nk'uwo muhungu w'ikijuju? Mbega wamusaba ibintu byose wiyumvira yuko ari iby' iwawe? None iyo ubironse hoho urahize ukabikoresha gute? Mbega waho wo bubigenza nka wa muhungu w'ikijuju, amahera yiwe ye yamaze ayamarira mu bubare, mu busambanyi no mu buhumbu, hanyuma amahera amuheze ko abagenzi bose bagaca bamuvako, yaciye atangura kwibuka bimuhira kuko abonye ko byose birangiye. Kumbura igihe yava muhira yasize atonganye n'abo muhira, ubu rero hari hageze ko atangura kwiyumvira ibihe byiza yagiranye n'abo muhira. Ati, n'abashumba bari kwa data bari n'icyo barya?